Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yikwashikiriza iganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse incuti mwese mu ndu teza matwi uyu munsi ni kuwa gatanu itariki 29 y'ukwezi kwa gatatu mwaka 2019 muri kumwe na Federica Undikije.
Aho no basaba yuko bogira kigoro bakihangandira abandi kuko muri demokrasi gutandukana mu byimbiro n'ikintu gisanzwe. Igikuru ni uko mu butandukane bwacu twese tugira umutima wo gukunda igihugu no kurondera kucyubaka.
Uyu ni agatabo basa umukuru mugambwe CNL mu Burundi avuga ko mu gihugu hakenewe kwihanganira hagati y'imigambwe n'abayigize kugira ngo demokrasi ishobore gushinga imizi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye abagabo bahagaritswe bafatanywe yayura umutwe ku kibanza cy'indege cy'u Bujumbura mu Burundi. Inkuru y'urubanza rwa Agnes Ntamavyariro mu Rwanda hamwe n'inkuru yerekeye umunyarwandakazi yitabye Imana ariko yinjira mu gihugu cya Uganda avuye mu gihugu cy'u Rwanda turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwamusereza Aloise.
Mwamuse Frederic ndamutse n'abaduteze amatwi. Muri Mozambique abantu bamaze kumenyekana ko banduye korera inyuma y'imvura ivanze n'igihuhusi. Ejo kuwa kane bari bageze ku 139 mu gihe abategetsi bariko bitegurira iki isekeza ryo gucandaga abanyagihugu mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'abandura. Ibyo bitigiri byashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Hussein Ise. Perezida wa Mozambique Philippe Nyusi ejo kuwa kane yabwiye amenshi makuru ko abategetsi bategetse ko hakorwa ibikorwa byo gutabara byihuta kubakozwe ko n'icyo kiza cyabaye ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa gatatu. Avuga ko Mozambique itari bwigere iba mu bihe nk'ibi. Iyo siganya y'imvura n'igihuhusi yahitanye abantu amajana 468 abandi miliyoni umwe n'ibice 85 ntibagira aho barambika umusaya. Umutegetsi wa OMS David Whitick yavuze ko ibikorwa byo gutanga incanco bitangurana n'indwiza incanco 900,000 zitezwe mu gihugu ku munsi wa mbere. Leta ya Venezuela yatangaje ejo kuwa kane ko yatse Juan Guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi uburenganzira bwo kurangura amabanga y'igihugu mu kiringo cy'imyaka 15. Iyo ngingo ngo ishobora gutuma ibya politike biyangara kurusha muri icyo gihugu cyo muri Amerika iyo mu manuko. Ariko inyuma y'iryo tangazo kuri televiziyo ya leta, Juan Guaido nawe yavuze ko abamushyigikiye nawe bagiye kubandanya imyerekano biyamiriza ubutegetsi bwa Maduro. Iyo ngingo ya politike kuri Guaido yashikirijwe n'umugenduzi mukuru w'igihugu Elvis Amasoro. Yavuze ko Guaido yitwaje ibwirizwa shingiro ry'igihugu mu kwezi kwa mbere yita umukuru w'igihugu w'ifata kibanza arabesha abanyagihugu ku makuru y'ubutunzi bw'igihugu yakoresheje kandi yakoresha ngo amafaranga arengeye ayo yahembwa. Abantu bashika ku 19 barafuye bishwe n'umuriro wadutse muri imwe mu magorofa yo ku murwa mukuru wa Bangladesh ejo ku munsi wa kane. Ibikorwa byo gutabara byari bikibandanya gushika ku wa kane nyene ejo mu ijoro aho abantu batazwi ibitigiri bakiri muri iyo gorofa. Abategetsi bavuga ko abantu barenga 100 bashoboye gukurwa muri iyo nyubako. Icyateye uwo muriro ntikiramenyekana. Abantu bashika 70 barakomeretse. Ntiharamenyekana kandi abantu bari muri iyo gorofa igihe uyo muriro waduka. Umuriro nk'uyo warishe abantu 120 mu mwaka w'2010 muri icyo gisagara nyene muri icyo gihugu cya Bangladesh. Inama yawo nijejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo kuwa kane yaratoye yongera yemeza ubwa mbere itegeko risaba ibihugu bigize ONU gukomeza amategeko ahana abaha uburyo bw'amafaranga abakora iterabwoba ku isi. Abahinga ba ONU bavuga ko 2/3 by'abagize inama ya ONU badahana bikwiye abafasha ibakora iterabwoba kuronka amafaranga. Ibihugu bitazokurikiza iyo ngingo ngo bizofatirwa ibihano n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Umukuru w'igisata cya ONU kirwanya iterabwoba Vladimir Voronkov yavuze ko iri tegeko rije mu gihe abakora iterabwoba bafise amafaranga menshi baronse biciye mu buryo buteye kubiri n'amategeko harimo no kudandaza ibiyayuramutwe. Yingingo kandi saba ibihugu guhagarika umugenzo wo guha amahera abanyuruza abantu kugira babarekure, kuko ngo ayo mafaranga niyo aheza agakoreshwa n'imihari y'iterabwoba harimo umuhari wa leta ya Kiisilamu. Abantu 12 nibo bishwe, abandi barenga 20 barakomereka igihe bombe yari yatezwe mu modoka yaturike ejo ku munsi wa kane haze y'uburiro ku murwa mukuru Mogadisho muri Somalia. Ababonye ibyabaye babwiye Ijwi rya Amerika serivisi y'igisomali ku iyo bombe yaturikiye hanze y'umuryango w'igwinjiriro kubwo buriro ku ibarabara ryitwa Maka Al-Mukarama ririmo urujya n'uruza rukomeye ku murwa mukuru Mogadisho. Umwe mu babonye ibyabaye atashatse ku izina ryiwe rimenyekana yatangaje ko imodoka yuzuye amabombe yari ihagaze ku murongo hamwe n'izindi modoka imbere y'uburiro bwitwa Bilsane. Atangaza ko cari igihe abantu benshi bari ko barafungura. Amenyesha kandi kwico igice cyo hejuru cy'uburiro bwitwa Bilsane cyasenyutse mu gihe hari abantu benshi cyane muri ubwo buriro. Abategetsi bajejwe za Rusehabaniha batangaza ko abandi bantu batandatu bari bakomeretse bafuye mu gihe bariko bajanywa kwa muganga. Nta witiriye buno nyine ico gitero cya bombe ariko gifise kimenyetso by'umugwi w'intagondwa z'abayisilamu Al-Shabab.
Urakoze ya Louise ku makuru eje kudushikiriza. Tuyibutse nshuti mwese ko mwikomora bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda inkuru zo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Umushinga amateka Agathon Rwasa arongoye umugambwe CNL ariyamiriza ico yita agatotezo kagize imisi gakorerwa abanywanyi biwe mu ntara zitandukanye z'igihugu. Arahakana ibivugwa ko abanywanyi biwe bahagarikwa baba bariko bakora amanama atemewe n'amategeko. Ni inkuru ya Evariste Zikubanya nka umunyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Bujumbura mu Burundi.
Umushinga amateka Agathon Rwasa yabwiye Ijwi rya Amerika ko atari mbeshere abanywanyi biwe bagoma batotezwa n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi, akavuga ko ari kuva umugambwe CNL arongoye wemerewe gukorera ku mugaragaro n'ahadafise ibitigiri. Aravuga tumwe mu turere abanywanyi biwe batotezwa
muri Burundi mwanya ntabyo noba mfise mugabo cyumva turabikurikira ndiragaragara ni hijya no hino ni mihingo yose y'igihugu aho muri za Nyamurenza za Ngozi za Tangara hijya za Ruhororo turabyumva n'ahandi mu gihugu muri za Shombo bariya muri Karusi iyo za Rutana mu gihugu cyose wogira ngo ni kintu bagiye inama tudukore gutyo.
Abanyonyi ba Agathon Rwasa bahurwa ko bakora amanama ya politiki atemewe n'amategeko. Amakuru ava muri bamwe mu bategetsi akavuga ko ibikorwa by'umugambwe CNL bitemewe mu gihe indongozi z'uwo mugambwe zitarashinga inzego. Mu standard wa komine Nyamurenza yo mu ntara Ngozi Dieudonne Niyonzima n'umwe mu bavuga ko naho ahakana ko atamuntu n'umwe aramwitura avuga ko yatotejwe.
Kuno munsi twa ko umugambwe CNL n'umugambwe wemewe n'amategeko ariko nta nzego badushikiriza zirongoye uwo mugambwe urwo rwa komine, kuko abanyamigambwe bashikirizwa intwaro bakaba baha makete abagendamo ayo mabanga. Abanyamugambo bobo wacenewe icyo nandi banyamugambo bafite uburenganzira bwo kuba mu handi barundi bose n'iteka ryabo tukabubahiriza. Mbwo gushika no munsi rero ibikorwa byabo byatugwa kumenya kuko atanze guhadushikiza rwo rwa komine.
Muvuze ibikorwa mu mushatse kuvuga iki?
Tuvuze ibikorwa twa dushatse kuvuga ari nk'amanama amakoraniro abahuza.
Indongozi y'umugambwe CNL ku rwego rw'igihugu hari kindi yiyamiriza ni ingene abanywanyi biwe badafise uburenganzira bwo gusuhuzanya canke bagasangira urukanywa. Ababikoze bafatwa bagatarwa mu mvuto. Agathon Rwasa asaba ko ivyo bintu vyohagarara.
Umugambwe CNL kugira ngo ubeho twarakoze inama twisuza amategeko yo gushinga umugambwe kandi abantu baguye mu mihingo yose. Ntibavuga rero ngo nta ba CNL rero bariho bitwaje ngo nuko mu nzego zitarabaho, kuko inzego zitwebwe bene umugambwe zirimo kuzishinga sibo bazidushingira. Turiko turitunganya kugira ngo izo nzego zijeho twisunze amategeko y'umugambwe. Nta umugambwe wundi rero ushobora kutwinjirira ngo dukorere aho no basaba yuko bogira kwigora bakihanganira abandi kuko muri demokrasi gutandukana mu byimbiro n'ikintu gisanzwe igikuru nuko mu butandukane bwacu twese tugira umutima wo gukunda igihugu no kurondera kucubaka
abahagarikwa bagirizwa kuba bari kubakora amanama
nibaza yuko ari byo kubera yuko abantu kuramukanya n'ibintu bisanzwe nimba abantu bahuye bakaramukanya kubera ubonye ari babiri cyangwa ari batatu tuvuga ngo ni inama barimo none itegeko rivuga yuko abantu bashobora guhura mu ibarabara cyane ko ari igitigiri cy'abangahe urumva ndo gukwegera ko mugabo ibyo byose ntacyo byungura kiretse ko bitukisha gusa igihugu.
Mustaneri wa komine Nyamurenza afise ubutumwa h'abanyamigambwe Dieudonne Niyonzima yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu ikomine arongoye kizira kikaziririzwa kuvuganira iby'imigambwe barimwo mu bunywero.
Akaba twavuze ko atari ahantu ho kuganira ho gukora ibintu by'umugambi nimba bafite inzego nibasaba uruhushya y'inama bayikore ku mugaragaro mu gihe bafise inzego zibarongoye.
Ariko abari kubagira inama y'umugambwe baba bafise n'ubufata icyegeranyo muri icyo gihe nimwumva ko baganiriye ibyabo mu kabare cyangwa mu ibarabara bagahagarikwa baba barenganijwe.
Nta muntu ahagaze mu ibarabara ahagaranye na mugenzi we igihe ahagarikwa kirazira uwo muntu iyo yahagaritse nuko na mugenzi we mu ibarabara aranyiture ndamwumvirize ndamutunganirize.
Umushingamateka Gato Rwasa arongoye umugambwe inama y'abanyagihugu y'abaharanira ubwigenge Congrès National pour la Liberté afise akamo atera abanywanyi biwe abasaba kwirinda babasotora nabo bose bashaka kubakwegera mu makosa iyo tuma batahira mu munyororo ku mugo mukuru w'ubutunzi Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Igipolisi cy'Urundi yaje ku munsi wa kane cyarerekanye abanyamahanga babiri, umwe ava mu gihugu cya Brazil wundi mu cya Letoni, hamwe n'abarundi babiri cyafatanye ibiro bitatu by'ibiyayura umutwe by'ubwoko bwa heroine. Pierre Nkurikiye avugira ipolisi yemeza kw'ivyo biyayura mutwe bifite agaciro k'amafaranga 3,600,000 by'abanyaburaya. Inkuru ya Raymond Zimana, umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Ibujumbura mu Burundi.
Abo berekanywe harimo umunya Brazil Gilberto Fabio yafatanywe ivyo biro bitatu vy'ikiyayura mutwe citwa heroine kwa 20 kwezi kwa gatatu 2019 ku kibuga c'indege ca Bujumbura n'uyu polisi c'u Burundi kivyemeze. Nkuko umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano abivuga, ibiro bitatu by'ico kiyayura mutwe byafashwe bifite agaciro k'amafaranga 3,600,000 y'amanyaburaya. Kandi ibyo biyayura mutwe byari bivanywe mu gihugu cya Brazil kugira vyakirwe n'abarundi nabo nyene berekanywe n'igipolisi kuri uyu wa kane. Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano no gukinga ibiza mu bihe cy'isibe yemeza ko hari n'uwundi munyaretoniya yafashwe akekwa kuba ari muri urwo rudandazwa rutemewe n'amategeko.
Babifatanye umunyamahanga yitwa Gilberto Fabio ava mu gihugu cya Brazil hariya muri Amerika yo mu bumanuko. Aba rero barundi babiri bakaba babakwijabe ngahe mu gisagara cya Bujumbura bakavuga yuko bobo akazi kabo ka misi yose ngo ari ako budandaza. Hanyuma inyuma y'umunsi umwe nyene ibyo bibaye no kuvuga itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu haciye hafashwa uwundi munyamahanga ava mu gihugu cya Letoni, nawe yari yafashe indege imuvanye mu Bugiriki nawe nyene aje ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuyafatira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Nawe nyene akaba rero ariwe yari afise igikorwa cyo gusha yakira iyo mari bandi bari bazanye.
Umuvugizi w'igipolisi yemeza ko uyu munya Brazil yari yagerageje kunyegeza ibyo biyayura mutwe kugira ntibimenyekane naho igipolisi cy'u Burundi cyavuye kibifata. Nkurikiye akavuga ko byari binyegeje mu gikarato nyine byo yavuga ko ari akaganuke azaniye umuntu kuko yiyita umukerarugendo.
mugabo mu gikarato cyari gitekeye mwico kintu niho bagiye baratabura muri cyo gikarato barashiramo kamwe kamwe muri zo dupaki bagasha bahoma ukibonye wari kwibaza yuko cyo gikarato kirimo cyo gikoresho gusa mugabo murabona yuko bakoresha ubuhinga budasanzwe kugira ngo bashobore gutekera ibyo byayura mutwe
ubwo bushikiranganje busaba abarundi n'abajeje umutekano kugaba no kuba maso kuko ubukozi bw'ikibi butarabura ukoba Petero Nkuriki yavugira ubwo bushikiranganje ababazwa nuko hariho abahendwa n'iby'abazungu baba bafise kandi baba bari mu makosa
abantu benshi iyo babonye umuzungu cyane nk'abo baje bitwaje ibikarato benshi bakoma batangura kwiyumvira ko ari umugira neza aje gufasha kwa murabona ibyo babaje gufasha ibyanye rero abarundi bakomeze baba maso ntibasore guhendwa n'urukoba rw'umuntu waje ngo ari umuzungu waje ngo afise ibikarato ibi n'ibi ngo aje gufasha urabona ko ari inkozi zihambaye kandi si n'igihe mbere muri kino gihugu cy'u Burundi inkozi z'ikibiza abazungu ziza konona
baba abo banyamahanga babiri eka nabo barundi bagirizwa urudandazwa rw'ibiyayuramutwe bataronsa akanya ko kwisigura ku byo bagirijwe ubafungiwe mu gashoro k'inyamirama bikwijabe mu gisagara cya Bujumbura umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano akemeza ko bagiye gushikirizwa ubutungane bw'u Burundi kugira abo bacire urubanza igipolisi cy'u Burundi kirashima uruhara rw'igipolisi mpuzamakungu Interpol kugira ibyo biyayuramutwe bimenyekane hanyuma bifatwe umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano akavuga ibiro bikuru by'ico gipolisi biririyo mu gihugu cy'u Bufaransa byafashije gutanga amakuru yatumye ibyo biyayuramutwe bifatwa akemeza ko ari cyerekana ko imigenderanire mu bijanye n'umutekano no guhanahana inkozi z'ikibi hagati y'u Burundi n'ayandi makungu byifashe neza i Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2750 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Mucabanza muri sentare yungurizwa mu imanza mu Rwanda yaratanguye kuranisha urubanza rwa Madame Agnès Ntamavyariro yahoze yari umushikiranganji ubutungane kuri leta y'abatabazi uyo aregwa ibyaha bya genocide asaba gutesha agaciro ibyabaye mu nkiko zabanje no kutakira ikirego cy'ubushinjacyaha kuko ngo bitubahirije amategeko ubushinjacyaha bwo busanga ibyasaba bitagira ishingiro ni inkuru ya Eric Bagirubusa umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika ikigali mu Rwanda
Madame Agnès Ntamabyariro niwe watangiranye ijambo mu rukiko rw'ubujurire agaragaza impamvu yamuteye kujurira ibihano by'umucamanza wa mbere yabwiye urukiko ko agifatwa yamaze iminsi 33 atarya atabona amazi yo koga kandi ko henshi muho yabagafungiwe yabagatahazi ubushinjacyaha bumusaba ko ibyo avuga yagombye kuba bitangira ibimenyetso ariko uyu wari minisitiri w'ubutabera kuri leta y'abatabazi akavuga ko ntaho yakura ibyo bimenyetso kuko ngo ababifite ni nabo babimukoreraga kandi badashobora kubyemera yisunze zimwe mu manza zaciwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha muri Tanzania Madame Ntamabyariro yavuze ko we nta ndishyi yaka ubutabera bw'u Rwanda ariko butakambira ngo buce inkoni zamba ku gihano bwamuhaye bukigabanye Umwunganizi we mu mategeko Maitre Gatera Gashabana yavuze ko uyu wahoze ari minisitiri w'ubutabera yafashwe agafungwa binyuranije n'amategeko kuva mu 1997 agifatwa ngo dosiye ye yashyikirijwe urukiko nyuma y'imyaka 4 yasobanuye ko yatangiye kuburanishwa nyuma y'imyaka 10 afashwe yakongeraho ubujurire agasanga hashize imyaka 22 uwo yunganira atarabona ubutabera Namabyarira avuga ko yashimuswe n'ingabo z'u Rwanda mu gihugu cya Zambia aho yabaga nk'impunzi zimutwara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zimugejejeho zimwuriza indege aboshye. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Bonaventure Ruberwa buvuga ko uretse kubivuga gusa nta mabyarira nta kimenyetso bitangira. Buravuga ko hashingiwe ku mategeko yagenderwagaho igihe yafatwaga busanga nta tegeko ryishwe. Buravuga ko nta mabyarira aregesha raporo z'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Amnesty International wanditse ko yavuze kandi ko iki kitafatwa nk'ikimenyetso mu rukiko. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko kuvuga ko yashimuswe n'ingabo z'u Rwanda nta gaciro byahabwa kuko zitari zifite ububasha bwo kwinjira ku butaka bwa Zambia. Buravuga ko inyiregure ye yuje amatakira ngo yikuko mu magambo yabwo nta mabyarira yisanze mu kivunge cy'izindi mpunzi zatahaga ziva i Kongo ageze ku butaka bw'u Rwanda arafatwa arafungwa. Bwana Ruberwa aravuga ko asanga harabayeho icyo yita gukora iyo bwabaga ngo nta mabyarira aburanishwe hubahirijwe amategeko mu gihe n'ubushobozi bwari buke mu butabera. Asobanura ko n'igihe yafatiwe hari ibihumbi bisaga ijana byari bifunzwe bikeneye ubutabera kandi nta mwihariko wari kuri nta mabyarira uretse kuba yari yarigeze kubaho umutegetsi. Yavuze kandi ko dosiye yari nini bityo ko ari imwe mu mpamvu yatumye urubanza rwe rutihuta uko abishaka. Yeretse urukiko amakarita abiri apanze n'imishandiko y'impapuro z'iyo dosiye baburana. Kubyurego avuga ko yakorewe iyicarubozo ubushinjacyaha nabwo buvuga ko yagombye kugaragaza raporo ya muganga igaragaza ibyo yicarubozo. Ku cyo gushimutwa kandi Bwana Rubebe guhagarara ubushinjacyaha aravuga ko byibura uregwa yagombye kuba agaragaza icyemezo cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku mpunzi HCR kigaragaza ko yamubuze nk'impunzi zari zifite muri Zambia. Nta mabyariro yatse ijambo avuga ko hari icyemezo cya polisi y'igihugu cya Zambia kigaragaza ko yashimuswe kandi ko yagishyikirije abacamanza ba mbere bakakirengagiza. Anaregwa kuba icyitso cy'abakoze jenoside, kuyibashishikariza no kubashyigikira. Ibi bishingira ku ijambo y'uwari minisitiri w'ubutabera kuri leta y'abatabazi ashinjwa ko yavugiye ku kibuye mu 1994. Nta mabyarira aravuga ko inkiko zabanje zarisobanuye nabi. Ubushinjacyaha buvuga ko yahamagariraga abahutu kwica abatutsi. Namabyarira abwira umucamanza mu rukiko rw'ubujurire ko yafashe ijambo asaba inzego z'ubutabera gushyiraho umwete bagakurikirana abakoze ibyaha by'ubwicanyi n'abatarashakaga kubihagarika. Ariko inkiko za mbere zasobanuye ko muri iryo jambo yakoresheje imvugo izimije ihamagarira abahutu kugira umwete mu bwicanyi. Namabyarira aregwa kutitandukanya n'abicanyi akavuga ko atabona uburyo atitandukanije nabo mu gihe yahamagariraga inzego z'ubutabera kubakurikirana. Aravuga ko abatangabuhamya bamushinja bamukoreye icyo yita akagambane kuko ngo harimo abavuga ko baje kumushinja mu rukiko barakatiwe gufunga ubuzima bwabo bwose ariko atungurwa no kubabona mu rukiko bambaye imyenda ya gisivili. Asaba urukiko rw'ubujurire gutesha agaciro ibyabaye mbere byose mu zindi nkiko no kutakira ikirego cy'ubushinjacyaha ariko bwo bukavuga ko ubusabe bwe nta shingiro bufite. Madamu Agnesi Ntamabyariro w'imyaka 82 yahoze ari minisitiri w'ubutabera avuga ko yafatiwe Zambia mu 1997. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika irabategurira ibiganiro binyuranye mu rwego rwo kwibuka imyaka 25 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye mu Rwanda. Muri urwo rwego turabategurira ibiganiro byihariye twifuza ko namwe mwagiramo uruhare. Tuzareba uko bamwe mu barokotse babaho nyuma y'iyo myaka 25 irangiye. Kubakurikiranya ibiganiro by'Ijwi rya Amerika rigitangira mu mwaka w'1996 muribuka ikiganiro cyo guhuza imiryango yaburanye n'ababo. Ari abari barahungiye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranyi, ari abasigaye mu Rwanda, mwese twarabatumikiye. Niba uri umwe mu bo twatumikiye, niba uri umwe mu bo twahuje n'umuryango wawe, nawe turagutumiye. Uzatugezaho uko twaguhuje n'abawe n'uko umerewe muri iki gihe. Waduha ubutumwa kuri Facebook, adrese yacu ni Radio Yacu. Watwandikira kandi kuri email kuri radioyacu@gmail.com cyangwa ugatelefona kuri akamenyetso ko guteranya 1 202 441 931. Turagutumiye.
Igipolisi cya Uganda cyaratanze umubyimba w'umugore w'umunyarwandakazi yari yibungenze itavye Imana inyuma yaho aguriye hasi ariko yiruka ngo asige abasirikare b'u Rwanda bariko baramwiruka inyuma we hamwe nabandi bababuza kwinjira muri Uganda. Ni inkuru ya Inyatus Bahizi umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu Uganda.
Ukurikije ikigiranyo cyasohowe n'umuvugizi wa polisi yo mu burengerazuba bw'igihugu Eli Mate, uwo mugore witabye Imana yitwa Mukarugwiza Elizabeth w'imyaka 37 kandi akaba yaratwite. Polisi ivuga ko uwo mugore kimwe na bagenzi be birukaga kugira ngo bacike igisirikare cy'u Rwanda cyabirukankanyaga kibabuza kwinjira muri Uganda aho bazaga guhaha. Mu muri uko kwiruka Mukarugwiza yananiwe bitewe n'uko yaratwite bityo agwa hasi ahita apfa. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu bari bari n'uwo mudamu baza muri Uganda bavuga ko bamurushije amaguru bw'igisirikare cy'u Rwanda cyari kibari inyuma ndetse ngakaba cyabirukankanyije kikabageza ku butaka bwa Uganda.
Bamwirukanse tugurutse turi mu Rwanda umusika duhamagaye twirukankira mu Buganda we aratsikira agwa mu Buganda. Akimara kwikubita hasi umusirikare yohereje umuntu tutazi utambaye tene amwakira ngamuntu. Iranga muntu bayi mukuyemo mu
gihe umusirikare yaje noneho umutwe twa twicaho n'umugore avuye mu Rwanda noneho arangije umusirikare aza ari gutwirukaho umusirikare avuga ngo agiye kuturasa noneho mu kuturasa agiye kuturasa ahita agira umugore arazamuka gutya ahita go hasi twe natwe ntatwanyuze hantu hamwe noneho umusirikare abonye aguye anyura asubira inyuma ari kwiruka yatugejeje hejuru mu gasozi nyine ni Buganda n'ubundi ntaho yari yageze. Tugarutse gufata gushaka inkweto zacu twaza dutaye none dusanga yaguye turamubwira tumushara handi kubera yaguye mu nko mu muhanda nk'umu.
Ukuri inzego z'umutekano mu ntara ya Gisoro ihanye urubibi n'u Rwanda kuri umupaka wa Cyanika bwana Peter Mugisha nawe yavuze ko umusirikare w'u Rwanda wirukankanyaga abantu bari barimo uwo mugore wapfuye yingiye metero 200 ku butaka bwa Uganda.
When she was trying to enter Uganda to look for food, the soldiers of Rwanda followed her.
Ubwo yageragezaga kwinjira muri Uganda gushaka ibyo kurya umusirikare w'u Rwanda yamukurikiye amwirukankanya yinjira muri Uganda hafi metero 200. Kubera ubwoba bwinshi uyu mugore yagize kandi yari anatwite yaguye hasi arapfa. Ababibonye baje kubwira igipolisi cyacu nuko kijya kumutabara umurambo kiwukurayo. Uyu mukuru w'abashinzwe umutekano yanemeje ko umurambo waraye utanzwe ugahabwa bagenzi babo ku ruhande rw'u Rwanda. Nyamara ariko ikinyamakuru cya Leta y'u Rwanda The New Times uno munsi cyasohoye inkuru ivuga yuko uwo mugore akimara kugwa hasi abantu bagerageje kumwihutishiza mu ivuriro nuko igisirikare cya Uganda kikababuza. Icyo kinyamakuru cyanabeshije amakuru yuko abanyarwanda baturiye umupaka wa Cyanika bafite ikibazo cy'inzara ahubwo ko ari bubahahira bagenzi babo muri Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi yuko umugabo wa nyakwigendera ari umukozi wa leta wishoboye ku buryo umugore we atakifuje kuza guhaha muri Uganda. Ariko ku ruhande rwa Uganda bwana Peter Mugisha yavuze yuko ari nta basirikare ba Uganda bari hafi n'umupaka w'u Rwanda. Hanasohotse amafoto yerekana abakozi b'umuryango w'umusaraba utukura bo mu ishami rya Uganda bagerageza kuzanzamura uwo mugore. Mu cyegeranyo umuryango w'umusaraba utukura wasohoye ukuriye muri iyo ntara ya Gisuru yavuze ko polisi ya Uganda yabahamagaye kujya gutabara uwo mudamu wa mu buvuzi bw'ibanze ikimara kubwirwa yuko hari umugore waguye hasi mu kibaya aca mu nzira zitemewe kwinjira muri Uganda. Atakaba baragerageje gukora uko bishobotse kose nk'uko inshingano zabo zibisaba gukiza ubuzima ariko ntibyashoboka. Usanzwe abantu baturiye imipaka barahayana kandi abanyarwanda benshi mbere y'uko igihugu cyabo gifunga umupaka kikanababuza kugaruka muri Uganda bari basanzwe binjira muri Uganda mu majana buri munsi guhaha, gushaka akazi, kwivuza no kwiga mu mashuri ya Uganda. Ariko ubu akaba batakiza ku mugaragaro ahubwo akaba bakoresha amayira atemewe kugira ngo binjire. Uyu mudamu w'umunyarwanda wari kumwe na nyakwigendera uvuga ko aba mu gashira hamwe ko kuzigama amafaranga ko muri Uganda bita ikibina.
Inaha tuba mu bibina kandi tukambuka akaba ariho tubona amafaranga yo kubitera tukabona n'iki n'amafaranga yo guhahira abana bacu. Bigiye kuba nabi ahubwo akacu twe turabomara n'amazu kuko ntago naba narabonye ibihumbi bitanu ngo njewe ngufunge umupaka njewe ngo nicwa n'inzara uri kurya. No.
Hashize hafi ukwezi kose u Rwanda rufunze umupaka warwo ku bicuruzwa bituruka muri Uganda kandi abanyarwanda banaburirwa kutagaruka muri Uganda. Uganda yo yavuze ko itazigera ifunga umupaka wayo ahubwo Perezida Museveni agira inama abanyagihugu gushaka andi masoko anababwira ko agiye kubafasha gushakira amasoko mu bindi bihugu nko muri Ethiopia. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Jote mwese mukunda ila juu Ijwi rya Amerika ligana ya tuwateguli mlaka kanya uya ukienga. Tuoneo kandi ya kanya kuhu shimla enjanyo ya dufashe mungi ya buizi umahamwe na fasila ya dufashe kuigiranya. Ugani yu tuwateguli kuli mikro mwalikumu na Federica Mwikije ama kuna yu mwashikejo na Aloise Bigirimana mga koze kutu tega matkui tulabi furije ama horo numusi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.